Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa kanya nigene kirezo ya gatatu mu kakadu numati mbile mbile na gatanu chuchina mwe bagenzi mwashimi ukuli kila radin zamba gacha kawe ndaba haimiri wachangu mara mutsebi vanyina ahu muherere ye idini jasango ya makuru mkirundi na yu akabagizwe nizi ngingo nguru unguru zikuli kila ibazo vya vite ikanijwe kuruno wakane umashure vita examen doro peshaje munhara ya makamba nizabaye abanyeshure bose bategetswe kwitaba inama y'umugambwe y'itsindizi FDD uri ku butegetsi ababyeyi n'abarezi bariyamiriza iyo ngendo yo kukwegera abanyeshure mu bikorwa bya politike nayo muri zone Nyamitanga hari inzu yaraye hiyira tokombera biturutse ku bitoro byari bibitswe muri ugo rugo abanyagihugu basaba ko abajejwe intwaro bokora ibishoboka byose kugira ibitoro bibikwe mu bibanza byagenewe igisata kijanye n'ubutunzi bice bidashika 30% gusa nibyo byaranguwe mu bijanye n'imigambi y'inyubako ziterambere mu nteguro y'amafaranga yari yatekanijwe gukoreshwa muri uyu mwaka uheze ariko igitangaje ngo nuko leta yafashe amadeni menshi ariko ayo mafaranga atashizwe mu bisata by'iterambere bivugwa na Faustin Ndikumana arongoshira hamwe Parseme ihamagarira abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama aya n'ayandi mu kanya isangwe kandi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Kuri uno wa kane inama nkenguzamateka yemeje amazina y'abagiye kurongora intara nshasha zitanu zagutse. Intara ya Gitega izoba irongowe na Rivoire Bigirimana yahora ari umuyobozi mu bushikiranganji bw'indero. Intara ya Butanyerera izoba irongowe na General de Brigade Victor Segasago yahora arongoye intara ya Kirundo. Intara ya Burunga igiye kurongorwa na Parfait Mboninyibuka yahora ari umushingamateka. Na intara ya Bujumbura nayo igiye kurongorwa na Louise Ndayikengurukiye yahora ari umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rihingura isukari Sosimo. Intara ya Buhumuza izirongorwa na Denise Ndaruhekeye yahora ari umuhanuzi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Muyinga. Kuko nayabwiye mu ncamake zano makuru ibibazo byo gusubiramwo nyuma yo kwiga byo bita examen de repêchage yatekanijwe kuri uyu wa kane mu ntara ya Makamba byahagaritswe kubera inama ya politike yateguwe n'umugambwe CNDD-FDD yitabiriwe n'abanyeshure isinzi. Abigisha hamwe n'ababyeyi biyamirije kwivanga kwa politike mu bikorwa by'ishure ni inkuru ya Julienne Muzinga.
Ibibazo byo gusubiramo byitwa repêchage bya bitekanije kuri uno wa kane mu mashuri menshi yo muri komine Makamba ni byabaye ko byari byitezwe. Intandaro n'ikoraniro ryitiriwe urugamba rw'ukunda igihugu ryatunganijwe n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Treverien Dikuriyo aho ryari rigenewe abana biga bamenyerewe kwitwa majorette bamagagwa kenshi mu myiyerekano y'umugambwe. Igikoraniro ryabereye ku ishure ry'akarorero Lycée d'Excellence ryo mu gisagara ca Makamba ryahuriyemo batari bake muri abo banyeshure bituma ibikorwa by'amashure by'uno munsi bihungabana cane. Nk'uko bivugwa n'abanyeshuri n'abarimu, abanyeshuri bitavye iryo koraniro bari baramenyeshejwe ko bazohabwa imfungurwa buffet hamwe n'amafaranga perdiem nk'agashimwe. Ibi ngo nivyo vyateye abana guhitamo kuja mu nama aho gusubiramo ibibazo by'abataragize amahigwe mu bindi bibazo by'umwaka. Abarimu bagaragaje impungenge ko bashobora gusabwa n'abayobozi b'amashure gutanga ibindi bibazo. Ibi binyuranye n'amategeko agenga amashure. Batinya ko bazoba babazwa ku bana bayobewe mu gusiba kandi atari bo babiteye. Abavyeyi nabo nyene ntibakiriye neza ivyo vyakozwe na Reverien Dikuriyo arongoye CNDD-FDD. bamazigiye bagaragaza umubabaro uko abana babo babana baba majorette basigaye bahamagarwa kenshi gusiba amashuri kugira bitabe imyimenyerezo ya defile y'umugambwe tsendeze FTD. Abana bamwe na bamwe twaganiriye bemeye ko bahisemo kuja muri iryo koraniro aho kuja mu ishuri kubera bazi ko iyo batitabye bashobora gukurwa mu by'imyerekano kandi rimwe na rimwe bikaba bibagira ko ingaruka mu buzima bw'ishuri. Ibi ngo byerekana ingorane ziri hagati y'uburongozi bushingiye ku mugambwe n'abajejwe indero aho bose batogwa mu mugambwe. Mu gihe abanyemu n'ababyeyi basaba ko amashuri atofatwa nk'ikigo cy'umugambwe, ibikorwa by'imigambwe ko bitari bikwiye guhungabanya indero y'ugwaruka cyane cyane mu bihe nk'ibi by'ingenzi byo guheza umwaka w'ishuri. Kugeza ubu natangazo ryasohoye n'abajejwe indero cyangwa umugambwe CNDD-FDD kuri icyo kibazo, ukwihebura kukaba kwibonekeza mu bigisha n'ababyeyi baba ko bafatwa ingingo zihutirwa kugira ibintu nk'ibi ntibize bisubire konona ejo hazoza h'abana.
Urakoze Julienne Muzinga. Nayo mu gisata kijyanye n'ibidukikije hari umuriro wadutse muri iri joro ryakeye mu rugo rumwe ruri muri zone Nyamitanga ni mu ntara ya Cibitoki. Uyo muriro waturutse ku gitoro cari muri ugo rugo aho gwahiye rwatokombera. Abanyagihugu basaba leta gukura itoro mu mazu y'abantu bikabikwa aho bigenewe. N'inkuru ya Pacifique Nkeshima.
Ibyo byose byabaye ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 8 na saa 9 z'umuhingamo aho haduka umuriro mu rugo rumwe rwo mu Nyamitanga ya mbere muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Amasoko yacu mu Nyamitanga hatumenyesha ko umuriro wadutse wo waturutse ku mabido n'ibiboni by'ibitoro byari mu rugo rugo. Ayo masoko nyene akamenyesha ko urugo rugo rwahiye rugatukombera n'ibyari mu nzu bakaba batandaka imwe bashoboye kurokora. Abanyagihugu barahije byabereye bakavuga ko batishimiye na gato inyifato y'igipolisi kuko ngo catabajwe ariko bikaba kitihutiye gutabara kuko cagiye kuhagera ataco kigikiza. Abanyagihugu ngo ntibatahura inyifato y'abajejwe intwaro n'umutekano muri ako karere kuko ngo ivyo bitoro birinda bigaruka bikiyibara bibikwa mu mazu kandi nabo baba babizi. Bagasaba ko leta yova mu gacere igatora umuti urama w'ikibazo cy'igitoro hama n'ico gike gihari kikabikwa aho cagenewe kigakugwa mu mazu y'abanyagihugu. Kuri iyo myidogo yose yabo banyagihugu uruganda rwa radio Inzombagateka kawe twagaragaje kurondera Pamphile Hakizimana umusitanteri wa komine Buganda kugira ngo atange umuco kuri uwo muriro wadutse ariko turamukena.
Inzamba
mu gisata kijanye n'ubutunzi bice bigera ku 30% n'ibyo byonyine byaranguwe muri uyu mwaka uheze ubutunzi. Ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ahabona ko ibyo bikogwa ari bike cyane. Ibyo biruko mu gihe leta ibandanya ifata amadeni ariko ngo ayo madeni ntacyo afasha mu bikogwa by'iterambere. Tega amatwi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Imvo nyamukuru rero ituma biguma bimeze gutyo onye nuvuga yuko ari bijyanye n'uburyo uburyo wabwagiye muri ayo muri ibyo bisata uravye nk'amafaranga leta ishira nko mu gisata c'ubushikiranganji bw'ibikorwa infrastructure bw'ibikorwa bya leta mu mahera ajayo yose nk'imiliyari bwiya 354 usanga 90% ava mu mfashanyo arindiriwe mu mfashanyo mu bushikiranganji kari n'ubutare na gataka n'ibijanye n'amasoko ntanga guvu nko ku miliyaridi ya 390 ziri muri ico gisata usanga naho nyene 90% ava mu mfashanyo. Hanyuma ugasanga rero neje bundi amafaranga muri amafaranga nyine usanga leta iba yashyize ubwayo ayo 10% leta iba yafise byose dukwaye muri ibyo bisata ugatusanga igihe hasubiwemo amafaranga leta ikoresha mu kwa 12 ugatusanga hafi arenga 50% yabuze yaciye bayita credit annulé no kuba kora ikiba yayabuze muri ya amafaranga 10% nyene leta iba yagiza kosanga yagabanutse cyane ndetse amwe yo mufashanyo nayo murangire bigenda yaragabanutse cyane naho nyine irakurwa 56%. Urumva mu gihe ayo leta ishirayo agabanuka ayo imfashanyo agabanuka none ivyo bikorwa biraheza bikuba kwa gute tunaretse rero no mu mafaranga leti ba yakoreye mu mafaranga y'abafasha Burundi leti koresha uravinge na masoko atangwa ukarabimwe by'ubusinyonyezo bya birimo ugasanga ayi maproje aradindiye cyane mu kuba
Faustin Ndikumana avuga ko n'amafaranga leta ishira mu bikorwa by'inyubako ziterambere agenda gabanuka kuko n'amatagisi leta itoza abonyene yagabanutse cyane n'ubunyene tumukurikira
tugabanuka kubera amatagisi leta itoza bujya yaragabanga yaragabanuka agafashe cyane ku binyobwa n'urudandazwa Ibo imaze kuhulila ngao tuwari kiwaza kuwela Udazi mwene kuru agena, maka kudana za Maroni unyoka vya perodi vdara muze Tayo mshura kuza na mafaranga matakse mwini konsumasyo ya leta Mwini konsumasyo kwa kato nila leta Ibijani Na mafaranga kwa mubindi zili nuhanze Tukwa do duwale de murutasyo Aki indara kabanuka Kuwela mafaranga ya kachira abura Abano asha kundi zili nuhugu Hanyuma Ndese na mafaranga Afaguma mashirahamwe ya leta cyo tari dividende mu nyungu za mashirahamwe ya leta ugasangara gabanuka kubera atunganywa nabi ahubwo agatera homba ndetse ugasanga leta asabisabwa kuyatera kugira asubira abana yakora tutibagiye amafaranga ashobora kuva mu matasi n'amazi amafaranga ashobora kuva mu butare atigira aboneka anyuruzwa agenda hanze ibyo rero bituma leta na bwa buryo bugenda bigabanuka ugasanga yihutira guhemba abakozi n'amafaranga yo kuba ku buzima bwa minsi yose nayo atera yiyongera ari n'amamisiyo y'ibintu birigwamo bintu by'iminsi mikuru cyane n'ibindi ugasanga ko bitwara amafaranga muri ibyo mpunzi ugacusanga leta iri kiri ahombe ibyo rero kugira ngo ishobore gukunda ni uko muri priorite budgetaire tukomya yuko tutihaye gushyira amafaranga mu bikorwa bigwiza umwimbu ntakazoshoboka ugira kabi nuko leta ibandanya ivuga itegereza ko imukiza kurondera imfashanya n'amakugirita irangura ibyo bikogo ndabisubiremo nta leta y'uruzi gishobora kurangura ibikogo bya remezo bikomakome by'amabarabara n'umuyaga nkuba atafashanyo zirimo
mu gisata kijanye n'inkino naho mu minsi itarenga 15 ikibuga cy'umupira w'amaguru Stade Intwari ngo kizoba gikwije ibikenewe byose kugira cemegwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA n'iryo mugabane wa Afrika CAF ibyo byamenyeshejwe kuri uno wa gatatu na Alexandre Muyenge yarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gihe yariko aratanga icegeranyo c'ibikorwa byakozwe mu mwaka 2024 yamenyeshije ko icyo kibuga kizoca gishobora kwakira inkino mpuzamakungu tumukurikira
icyo mvuga cyo homologe iyo pelouse mugabe banke zeju ekipe na izora yabonetse yose ya kafa zo acagaruka nibazo cyo tanga icegeranyo yuko stade iri homologe kafa rero niyo yomologa ama stade sifa sifa yirabira cyo kibuga cyo hagati mugabe mu kimenya niya kandi ko ibintu bimeze neza niyo stade twatanze tugiye kwakirira ko cyo sasa ama club champion cyangwa ikipe national n'izi competition cyo zera mu kicenda mu kugira kubona kafu atacyo itafu sengo stade ya mu kibona yuko mu PK ibyo yeme ni cyere mu vuga tangi mucyo kugira ngo abantu bazumve neza
Nunga hariyo cyo dusozera ano makuru nk'abashimiye mwebwe mwese mutete yompi gashimira nabagenzanje umwe wese ugiti ciwe bamfaje kuyabatorokaniriza mugire aho mwa mubahwe manye mu byanyu nagahwana